ein herrlicher Ausspruch, den dieser
Uyu muririmbyi aririmbye ikintu kiza cyane. Ngo nizigiye Yesu umunsi ku wundi nahoza ibihuhusi. Ego nicyo kintu nyamukuru. Sigiye gusa twofata ingingo umwaka uheze tukavuga tuti ngo umwaka ushize ngo umwaka uheze narizigiye uhoraho. Ariko ibyo birabandanya no mu mwaka mushasha tuba twinjiyemo, atari mu mwaka mushasha gusa twinjiyemo, ariko buri munsi hatisunzwe ibyo shobora kudushikira. Ibyo shobora kudushikira byose dukeneye kwizigira Uhoraho. Ni navyo uyu muririmbyi indirimbo uyu muririmbyi yaririmbye, kandi baza yuko turavye mu vyanditswe ntibivugwa uku gusa, ariko turabona ko no mu ngiro ntibipfa kuvugwa gutyo gusa, ariko no mu ngiro turabona ko hari abakozi b'Imana bafise ukwizera kandi bizigiye Imana nzima. Ubu rero ndashobora turashobora gusoma ijambo riri mu Bikorinto ba kabiri igice cya mbere. Mwenda Frank amaze gusoma kino cyanditswe, reka duhere ku murongo w'umunani. Abikorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo w'umunani. Nuko bendata tutagomba yuko mutamenya amarushwa yatubaye ko muri Asiya, ko twaremerewe cyane biruta uko dushobora, bigatuma twihebura ko tutagikiza amagara yacu. Kandi tumenyeshwa mu mitima yuko duciriwe ku iteka ryo gupfa kugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ariko twizigire Imana izura abapfuye. Ni ijambo ryiza cyane rihuye n'ibyo duheje kuririmba. Hano Paulo kumbure nabo bari bafatanije urugamba niba no bivuga uku bari mu ntara ya Asiya, kandi bari mu bihe bigoye cyane. Kandi kumbure ko tukibaza tuti ni kubera ko abakozi b'Imana bategerezwa kumererwa nabi, Imana none yari hehe kugira ngo ibitwararike kugira ngo bamererwe neza? Yamara nicyo kibazo dushobora kwibaza, ariko nibaza ko bidakenewe ko twibaza icyo kibazo. Ntidukeneye kwibaza turacyibaza cyangwa ngo tucishure ko, ariko turashobora kwibuka ijambo ryanditswe kandi ngo abakeneye abashaka kubaho bose mu kugororoka bakorera Imana no gukorera abakeneye kubaho mu kugororoka kandi bakorera Imana bazohamwa. Urero uburyo uguhamwa kuba ntawubakuzi si uburyo umuntu yitiramo ku giti ciwe, ariko bukuzaho giturumbuka. Kumbure ko na Paulo vyamujeho giturumbuka ku buryo bibaza yuko ubwabo bushize ko ryari iherezo ryabo, kandi ko mbere baranavuga bati tugira dupfe. Ariko ivyo ntibyatumye bakora ikibi, ahubwo bakoze ibyiza. Kuko ku murongo w'icyenda aravuga ngo kandi tumenyeshwa mu mitima yuko kugira ntitwizigire ubwacu, ngo kugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ariko twizigire Imana izura abapfuye. Bendata n'abashiki bacu, ashaka kubwira bizera yuko nabo nyene barakwiye gushira ivyizigiro muri bo nyene ubwabo, kwiyizigira bo nyene ubwabo, ariko kwizigira Imana nzima yo ishoboye kuzura abapfuye. Bendetana basiki bacu, namaze kubivuga ko twinjiye mu mwaka wa 2022 kandi ko tutazi icyo uyu mwaka uzotuzanira. Kumbure ko ari ikintu ciza tutazi mu byo uyu mwaka uzotuzanira bitagenze uko naho ubundi twe turi abantu. Pawulo rero ntiyarazi ibyari bimurundiriye mu ntara ya Asia, ariko igihe yahura nabo yarashoboye kuraramura amaso ku Mana nzima yizeye kandi afite ibyizigiro. Benedata n'abashiki bacu, nashaka yuko twese dukanguka tuka ibyizigiro bikabyuka muri twebwe, ko ntidukeneye kwinjira mu mwaka tugiye kwinjiramo ngo twinjiremo dufite kutizera no kwihebura no mu mubabaro. Ntituwinjiremo dufite kutizera no mu mubabaro no kwiheba, kuko twebwe turi nyego y'umwami. Kandi uko byogenda kose ejo ku mugoroba narabivuze ko narabiganiye ko namwe ndata mukundwa, haraheze umwaka bari bamuciri ugo gupfa. Ariko nashaka kuvuga ikintu kimwe hano, ntidukeneye kwirirwa turishima no kwishira hejuru, ariko ibibwirizwa kuvugwa reka tubivuge. Nashaka kuvuga ko ivyizigiro mwene data yarafise, n'ivyizigiro je mfise, n'ivyizigiro namwe mufise, twari tubihanze ku Mana nzima. Uko n'ukuri, kandi turabona yuko ko Pawulo yabonye ko ryari iherezo ryiwe, ko yaragiye gupfa. Natwe mu bwacu kumbure ko twabonye yuko ari iherezo ivyacu biheze, ariko Imana yo kwizigirwa yari izi ivyo iriko irakora, irabizi nuno munsi, irabizi no mu myaka izira bizokora. Hano rero haravuga ikintu kiza cyane ku murongo w'icumi ngo yadukijije urupfu rukomeye rutyo kandi zodukiza. Mbega si byiza? Ibintu si byiza gahemwe? Yadukijije urupfu rukomeye rutyo kandi izodukuzama ukwizera ukabandanya ngo kandi zodukiza muri kazoza. Mbega twese turafite ukwizera muri icyo gihe, turashobora kuvuga tuti amen. Ni byiza cyane, izodukiza niyo twizigiye, kandi ibyo tuvuga ibyo mbega nivyo twese tuvuga mu bwongo cyane, nivyo tuvuga twese, mbega mwese nivyo musubiramo, tubwirizwa kubivuga kandi tukavyizera, kuko atakwizera nta muntu ashobora guhimbara Imana. Ivyizigiro vyacu vyose biri muri iwe, kwizodukiza no muri kazoza, mbere no muntu mwaka mushasha dutanguye. Umwami Imana yacu ihabwa icyubahiro ishimwe. Turanezerewe kubwira ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera, kubwira isezerano ryayo, kandi turazi yuko ibyo isezeranye irabishitsa. Kandi nicyo gituma dushaka kuyishima, tuyihimbaze, duhagure kugira ngo dusengere hamwe. Mana kwizigirwa, turagushimiye bivuye mu mitima kubw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Turagushimiye mwami kubona uturongora kandi ukayobora bawe, ubacishe mu bintu bigoye, mu bikomeye byose bakarengana. Mwami turabona abakozi bawe, abakozi b'Imana ntibataye ivyizigiro mbere no mu minsi y'amagogwa y'ibigeragezo, mu minsi y'ibigeragezo oya, ntibataye ivyizigiro, bagumye bakwizigiye. Mana yo kwizigirwa kuno mugoroba dushize ivyizigiro vyacu kubw'uyu mwaka wose n'igihe dusigaje kubaho ivyizigiro vyacu tubishize muri wowe wenyene mana mu izina ryawe rihabwa icubahiro no guhimbazwa mu izina rya Yesu amen amen twicare turavye inyuma muri iminsi ukuntu Imana yavuganye natwe kandi ikaduhezagira nankeka ko tuzojana ibi bintu mu nzira yacu mu buzima bwacu kwa ibi bintu bizodufasha kugira ngo dushobore gukorera neza umwami no kuguma twiteguye ngo adukoreshe mwenda tahus hari ibintu yadukebuye ko avuga ati araheze umwaka nta numwe ashobora kubona uburebure bwabyo atabyiboneye wenyine ubwiwe n'amaso yiwe ngo amenye uko umuntu yiyumva iyo bimeze uko ariko nshaka ko mumenye ikintu kimwe yuko jewe burya igihe nagwara sinigeze nsaba ngo nkire nashaka kwitahira muhira ngo mu bwiza bwo mu ijuru ikibazo cya nyuma cyonyine nibagije mugihe ntari ngishoboye kuvuga navuga muri jewe nkavuga nti mwami mbega meze gute imbere yawe mpagaze gute imbere yawe icyo nicyo kintu cyonyine nibuka cya nyuma nibajije hanyuma nibuka ko nakiye nkugwa mu mubiri wanje hanyuma mbona uguhinduka mbona nizamugwa mu buryo buteye igomwe cyane hanyuma igihe nagaruka mu mubiri nararize cyane amoso ziyaguma atembe uburyo n'ibumoso kandi yaramarira agishushe narumva n'ahantu amoso ziyatembye kuko narimbabaye cyane kubona ngarutse muri uyu mubiri wiboneye ubwiza bw'Imana ntabagishaka kugaruka mu mubiri abakeneye kuba kumwe n'umwami ikibabaje rero muri kano kanya ndacyari kumwe namwe kumbure ko bidahimbara bamwe kubandi nkaba ndi umugisha ariko kubandi nkaba ndi umugisha ivyo ndushobora kubihindura Pawulo arandikira abikona akabandika ngo turi umote bw'ubwiza bwa kubariko barakira n'abariko barahona ati turi umote kubariko barakira n'abariko barahona ivyo ndushobora kubihindura niko vyagenze ku mwami wacu kuva kivuka baramubwiye bati wewe uri kivyagwa none ukeneye kutwigisha uko niko natwe bitugendera uko bigenda kose nuko bimeze ikintu nyamukuru nuko dukorera Imana n'imitima yacu yose kandi abantu bagashobora kubona inzira y'agakiza kandi nifuza yuko Imana ikoresha ubugingo bwawe ubuzima bwanje kugira ngo yereke benshi inzira igana ku mwami ubugingo bumwe bushobore gusahugwa maze buzanwe ku mwami kubw'ubuntu ijambo livuga yuko dutuza gushyira ibyizigiro byacu mu mwami n'ijambo ryiza cyane Paul yaravuze ati dutegerezwa kwiga gushyira ibyizigiro byacu atari muri twebwe ariko tubishyire mu mwami wacu kandi turazi yuko byanditswe ngo uwizigira uhoraho ntazomaramara uwizigira wenyine ubwiwe cyangwa akizigira abandi ategerezwa kumaramara kugira ngo atahure yuko ategerezwa gushyira ibyizigiro byiwe mu mwami kandi turashima kubwa rino jambo kuno mugoroba ameza ari kwifungwa byinshi. Turafise tuza gukora umubatizo, turaza kugira ingaburo yera, turaza kozanya ibirenge, kandi ibyo byose tuza kubikora mu mwanya muto. Icyo dusigaje ni ukuvuga muri make imirongo ya Bibiliya, tuvuge ko make cyane, kandi tuvuge ku bice, kuri bice byose tubivuge ko. Nashaka gusoma Abaheburayi igice cy'icumi, duhere ku murongo w'icumi. Abaheburayi igice cy'icumi, duhere ku murongo w'icumi. Uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe risa, rimwe gusa. Kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye akora iby'ubuherezi, atanga kenshi ibyo bimazi nyene, atanga kenshi ibyo bimazi nyene, ataho byoshobora gukuraho ibyaha namba. Mungu acuna kabiri, ariko uwo amaze gutanga ikimazi kimwe cy'ibyaha cinava, avyagira iburyo bw'Imana. Mungu acuna gatatu, aheraho arurera igihabansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi ibirenge byiwe. Mungu acumi na kane, kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishije rwose abezwa, ukazoshitsa ibihe byose. Mungu acumi na gatanu, kandi mwe muyera niwe cabona kidushingira intahe y'ivyo amaze kuvuga. Mungu acumi na gatandatu ati, niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni jewe Uhoraho mbivuze, nzoshira ibyagezwe byanje mu mitima yabo, no mu bwenge bwabo niho nzovyandika. Mungu cumi n'indwi arongera ati, kandi ibyaha byabo n'ubwabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi. Mungu cumi n'umunani, ariko aho ivyo bihariwe ntiyaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha. Mungu cumi n'icenda, nuko be ndata ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa ahera cane n'amaraso ya Yesu. Mungu mirongo ibiri, duciye mu nzira yadutoboreye nsha iri n'ubugingo ica mu gihuzu gikinze bisobanurwa mu mubiri wiwe. Mirongo ibiri na rimwe, kandi ko duvize umuherezi akomeye aganza urugo rw'Imana, mirongo ibiri na kabiri, twegera duvize imitima y'ukuri twize atamazinda, imitima yacu icicagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi, imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Mirongo na gatatu, tugumye ukwaturi ivyizigiro vyacu, ntikunyiganyige kuko wasezeranye aruwo kwizerwa. Mirongo ibiri na kane, kandi twiyumvirane ko kugira ngo turwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa vyiza. Mirongo ibiri na gatanu, twe guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Ngaya ano majambo y'igiciro kandi yera y'Imana. hano ino ntumwa iragereranya hagati y'abaherezi batanga ibimazi buri munsi kandi bakabitanga inshuro nyinshi bagatanga bya bimazi nyene ariko bitashoboye gukuraho burundu ibyaha. Hanyuma agacavuga kuri Yesu Kristo umwami wacu wapfuye mu kibanza cawe no mu kibanza canje ku musaraba I Golgota yayishize ko amakosa ibyaha byawe n'ibyaha byanje yayishize ko uko wari warahebwe n'Imana akavyishirako n'uko jene narahebwe n'Imana akavyishirako mazana akavuga ati ngo cyangwa agafata uko wari watandukanijwe n'Imana wewe na jewe akavyishirako akavuga ngo kubw'ikimazi cy'umubiri wiwe yatanze rimwe risa ikimazi maze aturonkera ubucunguzi buhoraho. Ibimazi byinshi byatangwa vyabura icyo kimazi kimwe cyari kigiye gutotangwa. Ndashimira umwami wacu kubona twemere uno munsi gushobora kuvuga kuri icyo kimazi kimwe rudende ku mwagazi umwagazi watanzwe w'ikimazi kuri Yesu Kristo umwami wacu n'umucunguzi wacu. Hanyuma hacavugwa ubwena cavugwa inzira nsha ivyo kwinjira aheraho mu ijuru no kubona imitima yacu yarashoye kumijwa ko maraso ubure tukadushobora guhagarara imbere y'inyonga z'Imana. Ubucunguzi ni kintu cy'ukuri kizima Imana yaduhaye yashyize imbere yacu. Nakigisigaje gukora ku bwawe no ku bwa jewe byose byaramaze gukogwa ku bwawe no ku bwanje twaracunguwe ku bw'ubuntu. Nimunkundire nsome Abikorosayi igice cya kabiri kandi kuko dufite umubatizo mu kanya turaza gufata imirongo ivuga kuri ibyo ko ari bibiri ubucunguzi n'umubatizo. Hano mu Bikorosayi igice cya kabiri umurongo wa 12 turasoma duhere ku murongo wa 12 kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Numero 13 kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose. Numero 14 ihanaguye icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Numero 15 kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba. Hari ibintu byinshi muri no jambo duheje gusoma kandi turashobora kuvuga kuri buri murongo tukawuvuga ko nk'isaha yose cyangwa tukarenza buri murongo umwe. Hano havugwa ivy'ukuntu twagizwe bazima kumwe na Kristo ivyo ntivyabaye ejo hahise canke ngo haheze umwaka bibaye canke haheze imyaka 10 oya ahubwo Kristo yapfuye kubwacu kandi twagizwe bazima tuzugwa muri we n'ubushobozi bw'Imana kubera ko twari twaragenewe n'Imana guhabwa ubugingo busha ubugingo budashira imbere y'uko isi n'ijuru biremwa imbere y'uko isi iremwa ukwizera Yesu Kristo si kintu caje kugihamana cyangwa giturumbuka ariko yari integuro nziza y'Imana yacu Imana yari izi uzokwemera gakiza n'utazokwemera iby'agakiza nico gituma mukumenya ibintu mukuntu kwayo kukumenya ibintu byose mukumenya ibintu byose kwayo yarashoye kwandika hakiri kare mu gitabo cy'ubugingo amazina y'abazokwizera bose yarabanditse ubu rero igihe gishitse maze igihe kitacu kigashika yaraduhamagaye ariko twari twaramaze kubambanwa na Kristo kera twari twaramaze guhambanwa nawe kera twaramaze kuzuranwa nawe kugira ngo tugire ubugingo busha kugira ngo tugendane nawe mu bugingo busha kubwikogwa cy'inkomere cy'Imana yacu hano turabona ngo hano twagiranywe bazima nawe twagizwe bazima n'Imana muri we yatubabari ibyaha byacu byose kubw'ubuntu bwiwe sivyo gusa ahubwo ku murongo wa 14 ho haravuga ngo ihanaguye icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama cyari kibereye intama mega kiza kacu igikura hagati yacu nayo ikibamba kumusaraba we umucamanza niwe yatanze ivyagezwe vyemeza umuntu wese icaha niwe nyene yaje yishyira kwa makosa yacu niwe yatanze ivyagezwe bicira kwiteka umuntu wese kamwemeza icaha yaraje yishyira kwa makosa yacu acakura icete cyari cyanditse kwa makosa yacu aragikuraho turazi ko kenshi y'abantu baheraniye umuntu aheraniye ikintu wundi adashobora kumwishura amafaranga muheraniye biba byiza yuko umuntu yandika ikete yanditse ko amahera aheranye kugira ngo uwo muntu aheranye bashobora kumurekura ngo yidegembye nimwibaze namwe nk'ubu heraniye umuntu amafaranga yakoresheje kehe mu Budagi 10,000 cyangwa amashiringi cyangwa amafaranga yaheraniye umuntu hanyuma uwo muntu mwagacha zake akwishurira ayo mafaranga waruheranye nimwibaze namwe umuntu muheraniye ayo mafaranga kugira ntazagaruke rero ngo aze kwaka ya mafaranga kandi hari uwayarishe icyo kintu yari yanditse ko gica gitabugwa kigakugwaho kigatabwa atari kukibika ahantu hanyuma ngo bazogisokorore mu nyuma oya ariko icyo kintu yari yanditse ko baheje kuyariha gica gitabugwa burundu kigatabwa kigateregwa kure uwo duheraniye ntabagishobora kugaruka kuko umwenda idenire bajyarishwe n'ikintu cyose cyotuma uwo mwenda wibukwa kiraheza kigakurwaho icyo cyete kitwegiriza umwenda cyarakuwe icyo bibiliya ivuga hano cyarakuweho burundu nta banki n'imwe ishobora kuza ngo ivuge ngo ngumviriza ngo mwebwe muraheranye cyangwa ngo bavuge ngo abacu bavuga ahubwo bacu bavuga ngo umushinga nitwa mayeri naka yararishe bacu bavuga ngo nta na kimwe kikiboneka ngaha umugwaniza arashobora kurondeza ariko nta kintu kimwe kikihari. Ego nivyo, numurezi wa bene data, ariko icyerekana ko dufise umwenda yemwe ntacya gishobora kuronka cyarakuwe twegiriki nkuko icyete cyakuweho, nkuko deni ryakuweho, n'icyete ryanditse kwiryo deni nejo cyarakuweho. Sikintu bafyirigiseko, oya, cyarakuweho burundu. Sikintu bafyiringitijeko, cyarakuweho burundu. Ara ntagishobora kukizana, cyarakuweho, byose byarakuweho. Baranditse ngo baranditse ngo mushinga ntahe kanaka ntacu giheranye. Twihenze ntacu mugiheranye. Umugwanizi yama yihenze akaza kugira ivyo dusaba, ariko Imana ihabwa icubahiro, yaduhaye ubucunguzi n'imbabazi zishitse muri Yesu Kristo umwami wacu kubw'ubuntu bwiwe. Kandi ivyo bintu twaravyemeye mu kwizera. Si ivyo gusa, ariko kandi yamanitse ku giti uwicacaguyeko. Ivyo bintu yaramanitse ku giti, ni kuvuga wa mugwanizi, ni kuvuga amadayimoni yose atuma twebwe twagirirwa n'icyaha. Amaze gukora ibyo byose, yaciye abatetereza ahagaragara ku mugaragaro, arabanesha. Ni ukuvuga Imana muri Kristo yaranesheje ubugizi bwa nabi bwose bwa Satani. Twaracunguwe kandi ubu turi inyegu y'Imana yacu. Si muri kino gihe gusa, ariko ni mu bihe bidashira. Ubu rero turazi twese igikorwa yatanze ngo abantu bajye gukora, ko umwami wacu yavuze ko tubwirizwa kujya mu isi yose kugira ngo dutangaze ijambo ryayo ryiwe. Kandi ivyo byabereye mu byakozwe n'intumwa, kandi aho niho icyo nico cyitegerezo tubwirizwa kwisunga. Aha niho habereye ubutumwa bwa mbere, kandi ashaka ko bidushika ko nka kujya byabagende bajya abantu bakiriya gihe. Ni ukuvuga ngo bice mu mutima, ni ukuvuga ibintu bica mu mitima, bicumita mu mitima yacu, atari bica mu byiyumviro, ariko bimere nk'imbuga iticumise mu mutima wacu. Dusome umurongo wa 37, igice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo wa 37. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, byameze nk'imbuga iticumize mu mitima yabo. Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mwemu yera. Murongo 39, kuko isezerano ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Murongo 40, kandi ashingisha intaha yandi majambo menshi arabahanura ati, nimwikize abiki gihe kigoramye. Nungire na rimwe, nuko abemeye amajambo yo barabatizwa, abonge kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi bitatu. Uguswa kwa mwe muyera kwari guhejeje kuba icyo gihe, abantu baje ari bihumbi, kuko hari uguhinda kwinshi ngo kamo kenshi ibintu byinshi bihinda kwa guhinda kwinshi kuve mu ijuru abantu baca babiruka baza uko guhinda kuriko kurumvikanira kandi barashoboye kubona biciye muri uko guhinda kwinshi kuve mu ijuru ko hari ikintu cyaryeje kuba ku isi icyo abizera bari bahejeje guhezagirirwamo kandi ntibakiri uwo mugisha gusuva ku mana gusa ku bwabo bonyine ariko kandi bawakiriye kugira ngo bashobore no kuzowuhako abandi imana nitugirira ubuntu niduhe ibyo bintu nyene ku bw'ubuntu bw'imana ku bw'ubuntu bwayo rero aba bantu gyo sinzi iby'abantu bari bakoranye nibo bavuze bati baravuze bati none tugire dute kugira ngo dushobore gukizwa niko bace babaza inyishu ivuga ngo nimwihane nimwicuze ku byaha byanyu nimwicuze ubuzima bwanyu mwabayemo maze muhindukirira umwami mutange ubuzima bushasha ku bw'ubuntu bw'Imana yacu murazi ko abashobora kubatizwa ari abantu bonyine bashikana ubugingo bw'Imana abashobora kubatizwa n'abantu bashikana ubugingo bw'Imana kandi bizera n'imitima yabo ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko yapfuye ku musaraba i Golgota kubw'ibyaha byacu n'amakosa yacu haravugwa rero ku murongo gice cya kabiri murongo 81 haravuga ngo abize ngo nuko abemeye amajambo barabatizwa Petero yaravuze ijambo ry'Imana maze abantu barabyemera hanyuma barabatizwa nako turashobora kuvuga ibyo bintu nyine no munsi wakiriye kandi akemera Yesu Kristo uwizera ijambo ryiwe n'umutima we wose akumbure reka nsome imirongo yo mu byakozwe n'intumwa gice cy'umunani hano hariho umuntu yabatijwe mu gice cy'umunani murongo 36 byakozwe n'intumwa gice cy'umunani murongo 36 bakigenda mu nzira bashika hari amazi iyo nkone iramubaza ite amazi ikimbuza kubatizwa ni iki Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka 37 namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka nayo iti nize Yesu Kristo kwa umwana w'Imana 38 ivuga ko bahagarika umukogote baramumanukana baza mu mazi bomi Filipo niyo nkone arayibatiza ni kintu cyiza cyane hari umuntu aho turabona ko hari umuntu ariko arasoma igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya kandi yari yatawe ibyo ari byo Imana ikimurungira Filipo maze uwo muntu araboronka umuco ntibyari bikenewe ko baganira umwanya muremure ntibyari bigikenewe rero bakiri mu nzira bagenda baraganira byakomeye baganira ku bya Kristo n'ijambo ry'Imana Si Filipo yavuze ngo ngaya amazi oya ahubwo iyo nkone niyo yavuze ngo lindira gato ngaya amazi ni giki none kimbuza kubatizwa wakoreshejwe n'Imana mu kuzana uwundi muntu ku mwami wacu si wabwirizwa kubigiramo uruhara maze ngo avuge ngo ngumviriza rero ngo 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 uwizeye uwizeye ahubwo niwe abwirizwa kugira icyo cyifuzo mu mutima we akavuga ngo ndi abwirizwa kuva muri we akavuga ati ndizera kandi nshaka kubatizwa amazi ya mbere uwo mugabo yabonye ahantu hambere yabonye amazi ubwo nyine yaciye afata nk'ari kintu ahafata nk'ari ahantu ashobora kubatirizwa ukuntu guhindukirira Imana kwiza cyane atemwe byo gushyira kuvuga ngo ibintu tuzobikora mu nyuma abantu bakabona kwiyumvira umwanya muremure nimukoresha ubwenge bw'umubiri mu bintu by'umubiri ukwizera ko mukoresha mu by'Imana aha bya umugabo yarize yacavuga ati ngaya amazi nikikimbuza kubatizwa turashobora kubibabwira hano naho hari amazi mpagaze hejuru y'amazi nigihe kintangira kugira ngo ushobore kubatizwa abizera bose n'imitima yabo yose bizera Yesu Kristo barashobora kugirana isezerano ry'umutima utarimo ikintu kibagiriza ikibi imbere y'Imana bagashobora guhambanwa na Kristo maze bakazuranwa nawe kubw'ubugingo bushasha mu Baroma cya gatandatu Pawulo arandikira ishengero kandi akongera akatwandikira natwe Abaroma igice cya gatandatu 3:3 aravuga ngo cyangwa nimuzi yuko twese ababatijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe none rero kubatizwa kwadutume duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese aba ariko natwe tugendana ubugingo ubusha ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe nacyo turashobora kubana dusoma hano ariko nibaza ko abashaka kubatizwa uno munsi bamaze kuronka inyigisho ivuye mu ijambo no kuri mwe muwima bice kuri mwe muwimana ku buryo bitagikenewe yuko tugira byinshi tubivuga ko umwami ahezagire ijambo ryayo giwe ijambo giwe kubate intambwe muri bibiliya bagashira bakumvira biciye bakagira ukwizera kandi bakumvira bakemera kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo mu izina ry'uwaducunguye akatubohora agasasa amaraso yiwe ku musaraba i Golgota kugira ngo dushobore gucungurwa icyete cyari cyanditse ko ibiturega cyaratabuwe kimaze gutabugwa cyaratabuwe gisa hanyuma wabiduharura ko n'abamufashije bose baratetereje ku mugaragaro babambwa ku giti nukuvuga umunyabyaha si we yamaganywe ahubwo Satani yanzoka ya kera iyo icyacinjiranye ko igihe cyaza mu isi nkuko biranditswe mu isezerano ryanditswe muri mu itanguro cya 3:15 ko uruvyaro rw'umugore nukuvuga Kristo azomena umutwe ya nzoka ataruku menu mutwe wa Adamu canke wa Eva ariko yarazi neza umutwe ubwirizwa kumenwa wari we nuwa Satani yanzoka ariko abandi babwirizwa kubohorwa bagasohokanwa bakajyanwa hanze bakabohorwa turazi kandi turashobora kuvuga kuri kino kintu tukavuga yuko urupfu rwa kera rushika ku bantu bose kuko bose bashwe bishwe abanyabyaha. Paulo aravuga mu ikoni gice cya 15 akavuga urwoye gurupfu, ugo rwoye gurupfu twese gwara twinjiyemo, gwarinjiye no muri Kristo, kuko byanditswe ngo ngwazogukomeretsa kugitsinsiri nawe uzomufyonyora umutwe. Igihe Yesu Kristo yabambwa, Satani yamwinjijemwo urwoye gurupfu, ariko ugo rwoye Satani yarushize ahantu heza, kuko yarushize mu gitsinsiri, nawe atamumena umutwe. Haleluya! Umwami, izina ry'umwami wacu nirishimwe. Iyo umwansi aza gutera urubuye ahandi hantu, umwami ntiyari gushobora guca mu fyonora rimwe na rimwe. Aho umwansi hajye nyine yateye urubuye, umwami ntivyiro biramugora, ahubwo yaciye amanura ukuguru kwiwe acarafyonda umutwe w'inzoka, yaciye amanura acarafyonda iyo nzoka kugira ngo wowe na jewe dushobore gusohoka twidegembya. Yesu Kristo yacitse umucunguzi wacu, umukiza wacu, izina ryo nirihabwa icyubahiro cyinshi. Amen.